abitavye amatora ku rwego rw'igihugu ndabivuze majambo make ndabibutse ko bagera ku bice 73 n'ibice 44 ku ijana
mu ijambo ndayicari yashikirije yamenyesheje ko amatora yabaye araya barundi atari abanyamahanga kandi ngo abanyamahanga baronka amakuru atariyo kuko baguma bavuga ko amatora yabaye atisunza amategeko mpuza makungu
byerekana ko abivuga badakurikira ibiba mu Burundi neza yabafise abababwira ukuri mu biba mu Burundi ntibosubiye kuvuga ibyo bavuga bari kure ese boza barabaza ababa mu Burundi bahereye ku Barundi abaserukira nabo bakababwira ukuri aya matora yitabwe n'abarundi benshi araye umukuru w'igihugu araye matora yaba shinga mateka yabahanuza makomine uzovuga ibitandukanye nivyo twebwe twabonye turongoye mu gwiseni azoba ariko aravuga amatora atabaye mu Burundi amatora y'abarundi ntazo kwigira abaye abanyamahanga abanyamahanga baza gushigikira kugira Burundi tugume dusimbataza ingendo ya demokrasi ni nkuko amatora y'abanyamerika atara yabo muri Afrika y'epfo amatora y'abafaransa ntazoba ayabo muri Australia igihugu cyose iyo kirukaratikirugura amatora kiba gitegura amatora abene gihugu baba muri ico gihugu abanyamahanga bafise umutima wo guterera baza gushigikira inkingi za demokrasi amatora yo mu Burundi aguma uyu munsi ejo araya barundi
kubijanye nabagiye guhiganwa urongoye umugwiseni yabisiguye uko
ubajije kibazo shaka biruvuga kuti abagiye muri rihiganwa ni bangahe abagiye muri rihiganwa ni munani kuko nta muntu yagiye mu rihiganwa twebwe muri seni yatwandikiye abicishije mu nzira y'amategeko atubwira ko yavuye mu rihiganwa nico gituma twabahaye amajwi nkuko abene gihugu bayabahaye
muri ayo matora Petero Nkurunziza umukandida wa CNDD-FDD yabaye uwa mbere mu ntara 16 kuri 18 zigize igihugu cy'u Burundi nayo agatongwasa umukandida wa Mizero y'Abarundi yatsinze mu ntara zibiri arizo Bujumbura bita Bujumbura Rirare na Rumonge Petero Nkurunziza yatsinze ku majwi 69 n'ibice 41 ubu niwe agiye kuba umukuru w'igihugu kandi ayo matora yabonetsemwo ubudasa budasanzwe hagati y'abakandida kuko umukandida wa mbere ariwe Nkurunziza yaronse amajwi 69 n'ibice 41 uwa kabiri ariwe Gatongwasa yaserukira Mizero y'Abarundi aronka amaji 18 n'ibice 99 ku ijana uwo nawe acakurikirwa n'ugira gatatu ariwe Gerald Nduwayo yaronse amajwi 2 n'ibice 41 ku ijana ivyo biharuro rero ntawuzi uko bizogenda mu nyuma kuko agatongwasa n'abandi bakandida batari bake bari bamenyesheje yuko bavuye muri ayo matora I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.